kuri radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nje kwa suhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uravuga ko uhangayikishijwe cyane n'imirwano ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu Burundi hatangiye gahunda yitwa Dusharize Gisagara, n'umugambi watangiriye mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Tukaba twaravuze amashuga arenga amajana atandatu kugira igisagara cyacu cya Bujumbura tugiye iyindi shusho n'iyindi bisagara biteye imbere ku isi, abari bisagara byo muri Amerika cyangwa muri za Burayi.
Ijadu nkuru nziza uyobora ishyirahamwe ryitwa Sanu Concerne Tous, twese biratwerekeye, ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Diane nini na Hazwe.
Amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afurika. Mu Chad yatanguye gushumbusha abagizeho ingaruka n'ivyaha ndengerabutungane vyegekwa kuri Saint Abre yahoze atwara ico gihugu. Abazoshumbushwa barenga 10,000, aba barimwo inzirakarengane zapfungiwe ubusa, abahohotewe hamwe n'imiryango y'abagandaguwe ku butegetsi bwa Saint Abre yatwaje Chad igitugu. Itangazo yasohoye n'umurwi w'abashingwamanza muri ico gihugu rivuga ko ibikorwa byo gushumbusha abatandukanye bizotwara imiliyoni 15 n'ibihumbi 200 mu mafaranga y'abanyaburaya ama euro. Umukuru w'ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu ku rwego rw'igihugu muri Chad yavuze ko uharuye umuntu wese bisigura ko azoronka impuzamarira y'ama euro 1,410. Iryo shyirahamwe rikabandanya kuvuga ko aya mafaranga ari make cyane ugeranije nayo bari barasabiwe n'amasentare atandukanye. Sentare idasanzwe ya Afrika ishigikiwe n'umwe bwa Afrika akaba ari nayo yaciriye urubanza Abre, yari yasavye ko abakorewe amabi ku butegetsi bwiwe basaranganya amamiliyoni 125 y'ama euro. Aya mafaranga yari kuva hanini mu butunzi bwasizwe na Abre n'intererano y'abavyipfuza kugera inosa, ariko ikigega yari gushigwamo biciye mu bumwe bwa Afrika ntikiratangura gukora. Umugwi wakoze amatohoza ku bwicanyi bwakozwe ku ntwaro ya Abre werekanye ko abarenga ku 40,000 bagandaguwe n'ubutegetsi bwiwe. Hise na Abre muribuka ko yatwaye Chad kuva mu 1982 gushika mu 1990. Yavuye ku butegetsi biciye muri kudeta. Amaze kuvanwa ku butegetsi yaciye ahungira muri Senegal inyuma yo kwagirwa n'ivyaha ndengerabutungane birimwo ivyo gufata ku nguvu, kwica, ubucakara, kunyuruza, guhohotera kiremwamuntu n'ibindi n'ibindi. Yasandabiye mu ibohero ryo ku murwa mukuru wa Senegal Dakar ku myaka 79 hari mu 2021 yahitanywe na COVID-19. Yari yashiriwe umunyororo wo guherayo. Tuve muri Chad tuja muri Ghana aho president w'ico gihugu Nana Akufo-Addo yaba yararindira gushira umukono ku ntego y'itegeko rihana abakundana nabo bahuje ibitsina aribo batinganye. Nana Akufo-Addo yatangaje ko arindiriye ko sentare ntayanyuzwa yemeza ko iyo ntego y'itegeko yubahiriza ibwirizwa nshingiro. Mu ndwi iheze niho abashingamateka ba Ghana bemeza intego y'itegeko riteje impari muri ico gihugu. Muri Ghana ubundi ubutinganyi bwari busanzwe butemewe n'amategeko, ufatanywe ivyemezo vy'uko ari mu bakundana nabo basangiye ibitsina ahanishwa igihano cy'umunyororo ugera ku myaka 3. Intego nshasha y'itegeko ritariko riravugwa ko rumwe ritegekanye igihano cy'umunyororo w'imyaka 10 ku mutinganyi wese yerekanye ko ku mugaragaro akundana n'ufise igitsina gishwa nk'iciwe, ukora ibikorwa biteye intege abari muri uwo murwi n'ubutanga imfashanyo zo kubafasha. Abiyamirije iyo ntego y'itegeko barimwo abavuga ko ryoba rije gusubiza inyuma agateka kazi na muntu n'abatinya ko ibanke nkuru y'isi yose Banque Mondiale ishobora guca ihagarika imfashanyo iha Ghana. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters rikemeza ko umushikiranganje ajeje ikigega ca leta muri Ghana ariwe yaburiye president Nana Akufo-Addo ko iri tegeko rikemezwa. Ghana ishobora gutakaza imiliyaridi 3,800,000,000 mu madorari ya Amerika nk'imfashanyo ya Banque Mondiale. Urwandiko Reuters yemeza ko ifise rurimo kandi imburi z'uko n'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI naco gishobora guhagarika imigambi yacu bitandukanye kuri Ghana bigenze uko nkuko kugwandika rubandanye kubivuga Ghana yoja mu bibazo bikomeye by'ubutunzi kuko nubu isanzwe birimo ibanki y'isi yose ntacho iravuga ku integuro y'itegeko ya Ghana gusa yaratomoye ko yaba irahagarika imfashanyo kuri Uganda kubera itegeko rihasha abatinganyi iherutse kwemeza Ikigega FMI na tuta avuze kwa tatutovuga kuneguro itegeko litaremezo mkulindira. Kwa senare nguru ya Ghana, itomura nyewa yoneguro itegeko atahu igongani la nigirizu wa nshingiro imande, zitanduka nyeziri mua amashira hamge nivi hugusa mazegushira havo na imungenge zaayu. Amerika yavuze ko itewe imungenge niyo neguro itegeko icha igira kwa isaba Ghana kutayemeza. Senale muza makungumana vya hasepeji ya soyu mutahe ugu hagarika indongozi zivili zo mgiziri kare chugurusia Sergei Kobilashe na Viktor Sokolov bagirizu hala runini mubitero vya misire urusia bugagazie kuvyuma vyume ya ganguwa muli Ukraine hagati ukwezi kuitrumi komu yuhumbiwi na milongiwi na kabiri nukwa gata tu komu yuhumbiwi na milongiwi na gata tu President wa Ukraine Vladimir Zelensky ya kilieneza ingingo ya hasepeji yogu usohole rumutahe au wategeti burusia abichi kuga rukwe kwa X yanditse ko indongo zizo za gisirikare ziri nyuma y'ibitero Rusia umaze kugaba kunyuba kwa no kwa civile zibwirizwa kumenya ko ubutungane buzirindiriye kandi zibwirizwa kubiriha bugize ubwa kabiri CPI isohoreye umutahe indongozi z'u Rusiya zagirizwa uruhara mu ntambara ya Ukraine mu mwaka uheze iyo sentare mpuzamakungu ifite icicaro ilahe mu Holland yasohoreye umutahe president w'u Rusiya Vladimir Putin na Maria Lvova-Belova ajeje gisata c'abana mu Rusiya Putin na Maria barahakana ivyagirije vy'uruhara bagirizwa kuba baragize mu nyuruzwa ry'abana ba Ukraine Hagataho Hongria nayo yasinye itegeko ryemeza ubusabe bwa Suède bwo kwinjira mu ishyamwe ry'ibihugu byo mu burengero vyemeje kwivunira umwasi hamwe OTAN. Iyi ntambwe niyo ya nyuma imbere yuko Suède yinjira ku mugaragaro muri OTAN nk'igihugu kigera 32 mu bigize iryo shyirahamwe. Hongria yari yaradindije umugambi wo kwemera ko Suède iza muri OTAN ugutevya kwemerera Suède kuba umunyamuryango wa OTAN. Vyari vyarateye agashavu ibindi bihugu biri muri iryo shyirahamwe byabona ukwinjira kwa Suède muri OTAN n'izindi nguvu ziyongeye mu rugamba rwo gufasha Ukraine mu ntambara irimo no Burusiya. Suède yari maze irinjana bigera kuri 2 atawe yegamiye mu by'amashyirahamwe arimo iza gisirikare nka OTAN. Intambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine niyo yatumye Suède na Finland bisaba kwinjira muri OTAN. Finland yo yemerewe kwinjira muri iryo shyirahamwe mu mwaka uheze. Suède yari yatebejwe na Hongrie yakweze amaguru mu kwiyemerera nyuma yaho Tokyo iyemereye bitagoranye kugira ngo igihugu cakirwe muri OTAN. Mumenya ko ibihugu byose biri muri iryo shyirahamwe bitegerezwa kubanza kubyemera.
Urakoze Diane nini nahazwe mukomeje kumva radio y'ijwi rya America yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radioacuvewa.com na ku mbuga za YouTube, Facebook na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye twijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi uravuga ko uhangayikishijwe cyane n'imirwano ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihonyorwa ry'uburenganzira bw'abavanywe mu byabo batagerwaho n'imfashanyo kimwe n'abagore bafatwa ku ngufu. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi uravuga kandi ko kongera intwaro ku rugamba zirimo misile zimanura indege kimwe n'indege zitagera abapilote byatumye intambara irushaho gukara mu nkengero za Sake na Goma.
Muri itangazo ryawo umuryango w'umwe bw'Uburayi urashimangira kushyigikiye byimaze imigambi y'amahoro ya Nairobi na Rwanda ukavuga ko nta gisubizo cya gisirikare gishoboka ku kibazo gihari ahubwo igisubizo cyo mu nzira za politiki aricyo cyonyine gikwiye itangazo riti ibi bigomba kugerwaho binyuze mu biganiro bidaheza hagati ya Kongo n'u Rwanda mu rwego rwo gukemura impamvu muziza amakimbirane bigakorwa hagamijwe ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yafatiwe muri gahunda zo ku rwego rw'akarere zigamije amahoro no kubaka ubusugire ubumwe n'ubutavogerwa by'ibihugu byose byo mu karere. Mu itangazo ryawo umuryango w'umwe bw'Uburayi uramagana ibitero biheruka by'inyeshyamba za mama 23 kandi ugashimangira ko wamagana ibikorwa by'imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu muryango uravuga ko iyo mitwe yose igomba guhagarika imirwano igasubira mu duce yahozemo kandi igashyira intwaro hasi nk'uko bikubiye mu myanzuro yafatiwe mu biganiro bya Nairobi na Rwanda. Umuryango w'umwe bw'Uburayi kandi washimangiye ko ibihugu byose bifite inshingano zo guhagarika ubufasha bwose z'iyo mitwe y'inyeshyamba. By'umwihariko uyu muryango wamaganye ubufasha uvuga ko u Rwanda ruha inyeshyamba za mama 23 no kuba igisirikare cyarwo kiri ku butaka bwa Kongo. Uyu muryango wahamagariye u Rwanda kwihutira kuvana ingabo zarwo bwangu muri Kongo rukanahagarika ubufasha n'imikoranire na mama 23. Wasabye kandi igihugu cya Kongo n'abandi bo mu karere bafite uruhare muri iyi ntambara guhagarika bwangu imikoranire n'umutwe wa FDLR hamwe n'indi mitwe y'inyeshyamba. Gusa ibihugu by'u Rwanda na Kongo byakunze guhakana imikoranire n'imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda kandi ruhakana ko nta ngabo rufite muri icyo gihugu. Umuryango w'umwe bw'Uburayi mu itangazo ryawo kandi urasaba impande zose gukora uko zishoboye zikarinda abaturage b'abasivili, zikirinda guhonyura amategeko mpuzamahanga kandi zikareka imfashanyo y'ubutabazi ikagera ku baturage bayikeneye nta nkomyi nta n'ikigombereye gusabwa. Uyu muryango wamaganye wivuye inyuma imvugo zihembera urwango rushingiye ku moko kimwe n'ibikorwa bya politiki bishyira imbere amoko, ugahamagarira abanyapolitiki nabo mu miryango ya sosiyete sivili gutanga umusanzu wabo mu biganiro biganisha ku mahoro no gukumira ko ikibazo cyarushaho kugira udubi. Umuryango w'umwe bw'Uburayi usoza ushimangira kushyigikira ibikorwa bigamije amahoro, ituze n'iterambere mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere kose. Muri ibyo umuryango uvuga ko harimo gukemura impamvu muziza umutekano muke n'intugunda mu karere zirimo imiyoborere mibi na ruswa ndetse no kutuzuza inshingano kw'abayobozi kimwe n'umuco wo kudahana washinze imizi no gukoresha nabi ububasha kw'abategetsi. Muri ibyo bibazo kandi biteza umutekano muke mu karere, uyu muryango wavuze ko harimo n'ubucuruzi buciye ukubiri n'amategeko kw'imitungo kamere. Uyu muryango kandi wamaganye ibitero biheruka kwibasira ambasade z'ibihugu bihuriyemo ndetse n'inyubako z'ingabo za Loni muri Kongo.
Ministre Sunak yananiwe kurengera umushinga w'itegeko rigenga kohereza abasaba ubuhungiro mu Rwanda ni nyuma yuko Sena y'Ubwongereza House of Lords isabye ko hakwerekanwa uburyo bwisumbuyeho kuburiho uburenganzira bwabo buzubahirizwa mbere y'uko indege zibajyana mu Rwanda zihaguruka mu Bwongereza. Ije ni Mukankusi.
Muri iyi gahunda biteganywa ko abasaba ubuhungiro bageze mu majyepfo y'Ubwongereza baje mu bwato buto bashobora koherezwa gutura mu Rwanda, gusa kugeza ubu nta n'umwe uroherezwa kubera ibibazo bijyanye n'amategeko agomba kubahirizwa. Mu rwego rwo kwirinda abashobora gukoma mu nkokora uyu mushinga banyuze mu nkiko, guverinoma ya Sunak irashaka gushyiraho itegeko ryemejwe n'itegeko nshinga ritambamira uburyo bwose bwo kugaragaza u Rwanda nk'igihugu kidatekanye ku buryo cyakwakira abo basaba ubuhungiro. Abagize Sena y'Ubwongereza biganjemo abahoze ari abanyepolitiki n'abakozi ba leta batoye bashyigikira ko habaho ivugurura ryemeza ko indege zitwaye abasaba ubuhungiro zahaguruka mu Bwongereza ari uko habayeho amasezerano ashyiraho uburyo bushingiye ku mategeko bwo kubarengera mu gihe bari mu Rwanda. Abasenateri kandi batoye bemeza ivugurura ryemeza ko iri tegeko rigomba kuba ryujuje ibisabwa ku rwego rw'amategeko mpuzamahanga n'ay'imbere mu gihugu no gusaba ibimenyetso byerekana ko u Rwanda ari igihugu gitekanye ku buryo cyakwakira abasaba ubuhungiro. Sunak yavuze ko ashaka ko abasaba ubuhungiro mu Bwongereza bazatangira koherezwa mu Rwanda mu mezi make ari imbere, mbere y'uko amatora yo muri icyo gihugu ateganyijwe muri uyu mwaka atangira. Ni mu rwego rwo gushaka kubahiriza ibyo yasezeranyije abaturage yamamaza ko azahagarika amato y'abaza gusaba ubuhungiro mu Bwongereza. Muri uyu mwaka gusa abarenga 2,500 bageze muri icyo gihugu baje mu bwato buto. Mu mpera z'icyumweru gishize umwana w'umukobwa w'imyaka 7 yapfuye agerageza kwinjira mu Bwongereza nyuma y'uko ubwato yarimo n'abandi borohamye hafi y'Ubufaransa. Ikigo gikora ubugenzuzi bw'imikoreshereze y'imari ya leta y'Ubwongereza mu cyumweru gishize cyatangaje ko bizatwara amadolari y'Amerika agera kuri miliyoni 762 kugira ngo abimukira ba mbere 300 bashobore koherezwa mu Rwanda.
Urakoze je Nukankunsi, mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubuyobozi bw'umujyi wa Bujumbura bwatanze iminsi 45 itarengwa ku nzego z'ubuyobozi bw'uwo mujyi ngo habe hakozwe isuku. Jimmy Hatungimana yavuze ko utazubahiriza ayo mabwiriza azasezererwa ku kazi. Ibi bibaye nyuma y'icyumweru kimwe gusa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye anenze umwanda ugaragara mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Inkuru irambuye Eloge Burikaneza.
Muri nama mukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana yatumiye abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri Bujumbura hamwe n'abaserukira amadini n'amashengero. Yavuze ko abatowe nk'ivyabo naye kugira abakuru b'amazone n'amakaritie ntibazohave bavuga ko batabuburiwe. Mu majambo akaze yabahaye iminsi itarenga 45 kugira babe batoreye umuti ikibazo c'isukurike ku murwa mukuru w'ubutunzi.
Nipange abashinzwe zone nipange abashinzwe karitsi nibapange ibintu bizobakorako ndabikuze kandi ndasohora no kwandika umukayi nipange karasanjye 45 days kolera ni mucafu kolera ni ngwara mucafu la maladie de mensale nayo amaso muyoka kugwara nayo ni se la maladie de mensale nababwiye ko igisagara cya Bujumbura ari kinyuri cy'igihugu imbere y'uko ushika mu zindi ntara ubanza uva ku kibuga cy'indege cya Bujumbura uz'abakungu bishumunatahe ugashikira mu gisagara cya Bujumbura bazohora bacahe bashyira mu mucafu reka rero icyo tubigire binyaruje.
Iyo ngingo mukuru w'igisagara cya Bujumbura yifashe inyuma y'indwi Perezida Ndayishimiye yavuze ko ari ikintu cyo kutihanganirwa kubona igisagara cy'ubudandaji ari nacyo gikuru mu gihugu kirangwamo umwanda utagira izina kugera n'aho abantu barwaye indwara ziturutse ku isuku rike. Aha yariko yugurura inama rukokoma iraba ibijyanye na ba mukerarugendo Bujumbura nyene hari kuwa 27 ukwezi kwa kabiri guheze.
Isuku risaba ubutunzi bwavuze Kuvira, ishana ndadagibona nazihishije jewe nsize ndabona ko nyadukiza korera kuko nasanze mu myanda ndoga mugati mushya ku banyamahanga bazaza mugi wa munyamahanga zoza aha kuburira mu nzira utashobora gusubira umutere kuri ndera yawe.
Bamwe mu banyagihugu bo mu manuka bwa Bujumbura babwira ibya Amerika ko icyo kibazo cunyurwa n'amasosiyete yo gutwara yarara adakora icyo yiyemeje.
Yahaye igihe kinini atamodoka tubona ngaha tuza gutora iyarara gusa ubu iyarara rigenda n'umutwe w'abenegihugu b'inyegihugu bica biyaranje ukuntu bajya baritwara n'umutwe niba baca baritwara n'umutwe bapfe baritwara aho bari bababujije nyine ko babita hari aho usanga binyegeza bakabita nko mu mifurege y'abantu imvura ivyiga kibitwara igende nyine irasivye imifurege usanga yatinye no
gukuragora aho duti iyo yarara gasanga habaye ikibazo beshi gasanga ko bita mu miserege aho bitagenewe bidushaka gutora giturize bikobira gihe ariko babita ahadakenewe gisagara cyusanga hari isuku rike gasanga birashaka kudutera ingorane zitari nke uhereye nko ku ngwara yakorera hamwe n'izindi ngwara z'isuku rike
aho muraro ubukaho basongwa cyane n'imyanda iyongera ku ibura ry'amazi.
Ahera h'Imana niho munyene Imana itibagira uwayo Imana ikatutungikira imvura amazi ateye ikibazo cyane gose nk'ubu tuba tuyera mu barabara turondera amazi dukoresha nawe urundi wo ufungura ariko amazi tukoswa yabura ibido uyafise nahaba yayaretse yimvura utabona amafaranga 500 ku ibido imwe nta mazi uronke gukoresha mu muryango nka twege tufise nka mawese mu mpango mu nzu twoca tubaho gute yangwara tuzobura yangwara gute kandi amazi turayonka
mu bibazo byose dufise hariho gakura ikibazo cy'amazi kiraturemereye cyane turamarindwa tamazi turose tukiruka tukabura.
Mukuru w'igisagara cya Bujumbura yemeza ko agiye guhonyora hamwe n'ayo masosiyete.
Hanyuma rero twiruke na za ya masosiyete akura imicafu.
Perezida Ndayishimiye asanga ingendo yo kudasukura aho abantu baba yerekana ikindi kintu batari icyo gufata minenerwe ukudakunda igihugu.
Tangura rero niyo mwaba mushaka ba mukerarugendo ntagire ahantu na hamwe nsubira kubona umwanda muri iki gisagara cya Bujumbura. Mbere yo kubwira hanama na meza jewe umunsi umwe muzobona najya kwikuburira hagiye imbere ya ideyari murahabona je ndiko ndikuburira n'umwe sizobwira umuntu n'umwe kandi ntuzoze kunda ntuzuze kuko mutarakunaniye reka ndabyikorera nzoza ndabyikorera kandi ndazi ko uwo muntu azoca mbere tushobora kujya guhamagara abanyamahanga mu ahantu hari umwanda soko ico cyo gukunde kuko hari isomo datira mashuko nukwera mucanga kuko ico kundura nishariza kubera ko datira mashuko kwirengo nukutereka gakwari kimenyezo kuko mudakunde igihugu
tafatiwe ku matohoza yo mu 2023 iki gomerse cyo mu Faransa mu byo kijejwe harimo kuraba uko abakozi impunza makungu bahurumbira ibisagara bitandukanye ku isi Bujumbura kiza mu mwanya wa 35 kuri 47 bya Afrika abanyamahanga bahurumbira eroje muri kaneza y'ubya Amerika
tukivuga ku isuku yo mu mujyi wa Bujumbura hatangiye gahunda yitwa dushalize igisagara no mugambi watangiriye aho ngaho nyine Bujumbura ujyanye kandi na gahunda iyo minsi 45 yatanzwe na meri ya Bujumbura navuganye n'umuyobozi w'ishyira hamwe Sanu concerne tous twese biratwerekeye Jado Nkurunziza
nagumanda bavire yuko suga mbere ndabikoze nibikogwa kwama dukora igihe cyose ageze igihe cyo gutera ibitsi twebwe usanzwe mu kazi ka misi yose tuje tugwiza ibitsi n'amashugwe tukabitanga kwa bikeneye hamba tukarabitera mugabo uno mwaka twashizeho kampanye yitwa dushalize igisagara tukaba twaragwije amashugwe arenga 600 kugira igisagara cyacu cya Bujumbura tuge iyindi shusho n'indi bisagara biteye imbere ku isi abari bisagara byo muri Amerika cyangwa muri za Burayi
nabonye muri icyo gikorwa cyaritabiriwe cyane n'urubyiruko kabona indabo ayo mashugwe n'urubyiruko ruyatera ruyazana kubera iki urubyiruko ari mwebwe mwitabiriye icyo gikorwa cyane
nagomanda babwire yuko ugwaruka go mu Burundi twaratahuye yuko igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyacu igisagara cya Bujumbura ni igisagara cyacu nta kindi gisagara tuzoronka nta kindi gihugu tuzoronka atari igihugu cyacu cy'u Burundi hama tukaba dufise ingufu tukaba dufise ubwenge Imana yaduhaye tukaba twaragiye no kwishyura kurondera ubumenyi tukaba tunatemera mu bindi bihugu tukabona icyo igihugu cyacu kiwuze n'icyo igisagara cyacu kiwuze nacyo gituma twebwe rukatuvuga tukireka tubikore kuko twebwe nitwe dufise ingufu kurusha iz'ababyeyi bacu kandi nitwe dufise akazoza keza dushobora kuba twabikurikirana dushobora kuba twabyigisha n'abatoya bacu hamba igihugu kikabandaya gitera imbere igisagara cyacu kikabandaya kiba ciza nobabwira yuko ni ibikorwa twatanguye twabitanguye kwa gatandatu n'ubu tuguma tubikora kandi tuzobandaya tubikora si mu gisagara gusa cya Bujumbura ahubwo tuzobikora no mu bindi bisagara ari igisagara cya Ngozi cyangwa igisagara cya Gitega n'igisagara cya Makamba ni ibikorwa tugiye kubandanya kandi ibikorwa twatanguye tutazohagarika
ariko se kugira ngo mugere kuri iyo gahunda yanyu nziza mwiterwamo inkunga nande n'indi uyibashyigikiramo ibyo mukoresha mu bikura he
ikintu bwa mbere nagomba nshime ubwa mbere nagomba nshimire nyir'icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nk'uko mutabizi abantu mutaba ngaha mu Burundi perezida wacu ni umugenzi w'ugwaruka ikintu cyose ugwaruka ruriko rurakora perezida arabashikira cyane rero natwe ko dufise umugenzi dushobora kuba twitura Fasima tukamubwira imigambi yacu hama akanadushigikira hama akanatugendera hama akanadutera intege nacyo gituma tuvuga tukireka natwe dukoreshe ubwo bwenge Imana yaduhaye izo nguvu dufise hama ibikoresho tukaca tubimusaba hama akaca biturosa tukaca tubandaya duteza imbere igihugu cyacu twibarutse
meri ya Bujumbura atangije gahunda y'iminsi 45 yo gusukura uwo mujyi wa Bujumbura mwebwe iyo gahunda yanyu gushaza Bujumbura mwiteramo amashugwe ihuriye he n'iyo gahunda ya leta yo gusukura uwo mujyi w'itwanyu
murabizi yuko ubuzima bwa misi yose fate igihugu nko mu rugo haba hariho umuvyeyi haba hariho abana twebwe meri ya Bujumbura umuvyeyi wacu iyo umuvyeyi ariko arakora ibikorwa by'iterambere abana bategereza kumushigikira hamba twebwe icyo igisagara kidutuma tutegereza kugikora cyane kuko umuvyeyi wacu hamba kampani bariko barakora meri ya Bujumbura twebwe nk'ugwaruka cyacu tugira iyacu kuko biraryoshe tuca ahantu heza biraryoshe tutemerera ahantu heza biraryoshe dukorera ahantu heza biraryoshe tubona igisagara ari ciza kandi natwe twabiterereyemwo ugwaruka biraryoshe urenganya ahantu ukabona ahantu hariho hasa neza nanje narateyemo ingufu z'iwanje narateyemo ubwenge bw'iwanje naratereyemwo umwanya wanje kuko urazi ko time is money namara ko ndabwira yuko twebwe ugarva go misagara cha Bujumbura twavuze tuti ikintu cyose kizoza giteza imbere igihugu ikintu cyose kizoza giteza imbere igisagara tugeza kuba abambere tukijamu naracho ke tubabonye abajeune benshi twabigize ivyacu kuko igihugu ni cacu kandi isagara ni cacu nta kindi gihugu tuzoronka nta kindi gisagara tuzoronka atari kidufise.
Jado Nkurunziza uyobora ishyirahamwe sanukonserne tous twese biratwerekeye ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane nani ndabashimiye amfashe kano kanya kugira nere nakamo ugaruka ruba mu zindi ntara yuko ufata intara nk'umubyeyi wabo bakavuga ati iyi ntara iteye imbere natwe tuzaba duteye imbere kandi dushoboye hamba no guheza kuzohezagirwa n'Imana izagira abariko barakora
muri Tanzania. Muryango Help Age International uravuga ko uzagenera amashinga muri Tanzania 200,000 impunzi z'Abarundi bageze mu zabukuru abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira bazataka ku bushake mu gihe cy'amezi 10 yatanzwe na Leta ya Tanzania. James Jovene.
Help Age International ishyirahamwe ryita ku bantu bageze mu zabukuru ku isi abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira igisata cya Tanzania rivuga ko aya mafaranga 200,000 y'amarundi riteganya kuzotanga ni inyongera ku yandi arenga gato 250,000 azotangwa na SEF kuri buri muntu akeneye gutaha ku bushake. Ayo kandi azoba arimo n'ibiribwa bamaze amezi atatu hamwe n'ibikoresho byo mu rugo. Iyo ngingo ifashwe mu ntumbero yo kubahimiriza gutaha hakiri kare kuko Leta ya Tanzania yatangaje ko izotahukana ku nguvu impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi za Nduta na Nyarugusu hatarenze mu kwezi kwa cumi uyu mwaka turimo. Bwana Francis Rukombo waserukiye ishyirahamwe Help Age International mu nama yabereye hagati mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa kabiri niwe yashikirije iryo jambo.
Tunatambua UNHCR wamekuwa wakitoa fedha kwa kila kichwa au kwa kila mtu ambaye amejiandikisha kurejea kwenda Burundi.
Tunatengeneza sera ya horitanga amahera kuri buri muntu ku mutwe wa buri muntu yiyandikishije ahungutse ati rero natwe mu gutahura utugorane dutandukanye abantu bacu aba bantu bagendana ibibazo bitandukanye baba bafise natwe na Help Age twatanye akandi gaseke yindi fungo y'amahera urya muntu yatishoboye ndana ibibazo mugabo kandi akwijiza ngombwa utamona taurika uwo rero ashise muri dispatcha imbere yuko ahunguka bazomuha ibihumbi 200 imbere yuko aguruka bazomuha ageze muri dispatcha azohabwa ibihumbi 200.
Ku ruhande rw'umugenduzi w'impunzi mu karere k'intara ya Kigoma Bwana John Warioba Mwita yavuze ko Leta ya Tanzania haseri na Leta y'u Burundi bamaze kwemerana ko impunzi z'Abarundi zose hatarenze mu kwezi kwa cumi zizoba zatashe.
Serikali zimeshafikiana,
leta zamaze kumvikana mu kugera mu kwezi kw'icumi rero bamaze kugaruka bose.
Tafadhali sana,
turabingize cyane,
mtumie kipindi hiki kurudi nyumbani kwa hiari.
Mukoreshe iki kiringo gusubira muhira ku bugombe.
Ni nini kitapata baada ya hiki kipindi?
Ni iki kizakurikira nyuma y'iki kiringo?
Mimi sijui.
Chewa na chonzi.
Kwa na miaka 6 ya facilitation.
Kwa hizu kuse inda kitanda tuwe kumoro hereza.
Kukisubiri unakuja kutuambia nataka kurudi.
Tunakulindia, usa kutugia tunagomba kusubira.
Sasa tunakuja kukuambia muda umefika urudi.
Na hafu mwetu na kukumbia pigie chageza subira nyuma subira mkiugu.
Bamwe mu bageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga bo basanga kuronswa amafaranga n'ibiribwa kugira batahe atari wa muti urama gibazo cyatumye bahunga hari icyo basaba se
nayo misiga y'icyunga tubona tari abo bose bahunguka n'ukomoka so kugira ngo bashimye amahera cyangwa bagende iwabo ni gukibagenda bagaca twumva batera bagaruka kandi bakaje muri Tanzania yatabari ingorane zituwako nawo kwipfurije gusubira gupfa yiruka
tugize amagogo dufise ngaha tugomba yuko da bodo sikiri imbere batuvugira neza yuweni ikadushongera umutekano n'ivyumviro by'iwacu hanyuma rero ibintu ikajyana ikagenda neza
mu mwaka w'ibihumbi 2022 leta ya Tanzania niho yugara burundu ikambi y'impunzi ya Mtenderi naho impunzi zisanga amategeko mpuzamakungu agenga impunzi atakurikijwe leta ya Tanzania igabisha ko izo kugara ikambi ya Nduta uyu mwaka nyuma yaho izoherukira mu nkambi ya Nyarugusu kuva mu ntara ya Kigoma iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika
Musi mwiza narikumina viniste nshimi imana.